Ibi ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi kuwa kane itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2018. Muri kumwe na Fide Niyongabo.
Ubuyobozi icyo tubusaba twumva ko bagira bashikirana ntiburanuke tukaje tugenderana nk'uko nabo baza tukajya tujya guhaha nk'uko nabo baza baduhahamo.
Gisubizo kiri hagati y'abo bakerezida babiri naho twebwe abato bato nta kibazo cyacu.
Uyu ni umunyarwanda hamwe n'umurundi baba mu mihana iri ku rubibe ibihugu byabo bisangiye bavuga ku migenderanire y'u Burundi n'u Rwanda bifuza kwisubira kunaguka kugira babandanye bahanahana ibidandazwa nk'uko byahora. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye kukamo ku Barundi bose bageze gutora ku gutangura kuja kwiyandikisha kuva kuri uno munsi wa kane kugira baze bitaba amatora y'ibwirizwa shingiro umugambi wo gusaba imfashanyo ku isi zo kwitaho impunzi z'Abarundi batunganijwe n'ishyirahamwe HCR no ku biganiro Perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma yongeye kugirana n'icyegera cya Perezida Cyril Ramaphosa bayagaruka ko mu kanya gatoya. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Baramutse Aloyce, umwanya ni wawe.
Urakoze Fidel. Ejo ku munsi wa gatatu bimukira baharurwa mu majana barakoze imyiyerekano imbere ya ambasade y'u Rwanda mu gihugu cya Israeli yo kwiyamiriza ingingo ya Israeli yo kwirukana impunzi z'Abanyafurika bari muri ico gihugu. Amakuru dukesha ibimenyesha makuru bitandukanye byandikirwa mu gihugu cya Israeli avuga ko bamwe mu bimukira bari bitwaje ivyapa byanditse ko amajambo ashira mu majwi u Rwanda no kurusaba kutemera kwakira abo bimukira. Umunya Eritrea w'imyaka 29 zizwi ku izina rya Thomas igihe cy'amezi amezi 11 afungiwe ahitwa Holote muri cyo gihugu cya Israel nyene yasabye leta y'u Rwanda kudatera umukono ku masezerano na leta ya Israel yo kwakira izo mpunzi. Yagize ati aho kurungikwa mu Rwanda nzokwemera kuguma mwibohero. U Rwanda rubandanya guhakana ko rwasinyanye amasezerano y'ibanga na Israel yo kwakira bimukira b'abanyafrika. Indi myiyerekano kuri za ambasade z'u Rwanda yo gusaba ko icyo gihugu kitokwakira bimukira yari itekanijwe ejo nyine mu bindi bisagara birenga 15 ku migabane y'u Buraya, Aziya, Amerika ya ruguru. Imigambwe 10 itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Chad yashyigikiye akamo k'amasendika yasaba imyiyerekano yarahagaritswe ikiringo cy'amezi 2 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu no kugumura abanyagihugu. Iyo ngingo yafashwe ejo ku munsi wa gatatu n'umushikiranganji w'umutekano muri icyo gihugu cya Chad Ahmad Mahamate Bashir. Kuri wa kane rero amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki muri Chad ashigikiwe n'abahurikiye mu masendika hamwe na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bategekanya kugira urugendo rw'amahoro ku murwa mukuru Njamena, urugendo bitiriye umunsi wa kane kugaragaza akababaro. Twabamenyesha ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere guheze amasendika muri icyo gihugu yari yafashe ingingo yo guhagarika akazi ku bakozi ba leta ku ngingo yafashwe na leta yo kugabanya imishahara y'abakozi no kongereza amatagisi atozwa ku mishahara yabo. Icegera cy'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze za Amerika Mike Pence yashikirije jo kwa gatatu ari i Tokyo mu gihugu cy'Ubuyapani kw'igihugu ciwe Leta Zunze za Amerika citeguye gushira ahabona ibihano bikomeye mu by'ubutunzi bitari bwigere bifatirwa igihugu ca Korea ya ruguru. Pence yongeye avuga ko Washington igiye kongereza ingufu mu kuremera Korea ya ruguru ngo ivavanure na programa yayo yo kubandanya ikora ibirwanisho ruho nyanganda. Pence ariko ntiyatomoye ivyo bihano bishasha Amerika igiye gufatira Korea ya ruguru mu mwaka uheze. Washington ibicishije mu nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yarafatiye Korea ya ruguru ibihano by'ubutunzi inshuro zitatu zikurikirana. Tukivuga kuri Amerika kandi umunsi umwe imbere y'uko ibikorwa bya leta byongera guhagarara muri iki gihugu cya Leta Zunze za Amerika, idongozi z'abasenateri ejo ku wa gatatu zarumvikanye guha leta amafaranga izokoresha mu myaka ibiri, ariko barabangira ku kibazo batarumvikana ko cerekeye abimukira. Ayo mafaranga arimo ayongerejwe ayakoreshwa mu gisirikare hamwe n'imigambi yo gufasha abanyagihugu ashika ku miliyaridi amajana atatu z'amadolari y'Abanyamerika mu kiringo cy'imyaka ibiri. Abo barongoye abandi mu basenateri bariko biruka n'umwanya aho amahera yari yabaye arahabwa leta aherana n'uyu munsi wa kane nyene ku isaha zitandatu z'ijoro. Naho bumvikanye rero kuri amafaranga leta ishobora kuzohura n'ingorane nkizi mu mezi atari make ari imbere. Ishirahamwe mpuzamakungu gishinze gubuza igwiranira ry'ibigwanisho by'ubumara mufunyafunyo ryatangaje ejo ku munsi wa gatatu ko ririko ririga ku birego bigaragara biheruka gushikirizwa ko leta ya Siriya murambabarira yakoresheje ibirwanisho by'ubumara ku banyagihugu bayo. Mu ndwi ziheze leta ya Bashar al-Assad yarezwe ko yagavye ibitero ikoresheje ibirwanisho by'ubumara ku bayirwanya bari mu karere ka Guta ni hafi y'umurwa mukuru Damas muri icyo gihugu cya Siriya.
Turagushimiye Aloyis ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC n'umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi, aho umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu atera kama Abarundi bose bageze gutora gutangura kuja kwiyandikisha kuva kuri uyu wa kane kugira baze bitabe amatora y'ibwirizwa shingiro yabishikirije cyo kwa gatatu mu nama n'abaserukira abandi muri komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura, aho yari yagiye kubasigurira ingingo zo mu ibwirizwa shingiro zahinyanyuwe. Umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Evariste Nzikobanyanka yaduteguriye iyi nkuru.
Muri iyo nama yo gusigurirwa ibyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, abaserukira abandi muri komine Ntahangwa bafise ibyo bashima n'ibyo banegura. Nk'abakenyezi bashima ko iryo bwirizwa shingiro ribaha ibibanza biboneka mu nzego zitandukanye, ariko banegura ingene hari bamwe nk'abashinga amateka baguma ku ntonde ibiringo byinshi. Jean d'Arc Ngendakumana ahagarariye ishyirahamwe Onerope Burundi mu gisagara cya Bujumbura.
Ubu rero umukenyezi w'umurundi kazahari guhera ku bigeme b'abakobwa b'imyaka 16 murahamagawe, ntimuzoreke kuja imbere ngo ntibabashize imbere. Nimuzikumire itegeko mwajyumvise babagarukiye, mugende mu mihana no kuri barandi barera abana abayaya. Uyu munsi mu baronderi iyo bari nabo bagende kwiyandikisha bazoshikirwa, ntimubashira inyuma. Kigira kabiri nashikiriza naho ngo atakizohinduka, nyabuna muraze murahindura uko abanyagihugu babatuma muri iyi migambwe. Mbega ni kuki batavuga ngo ibiringo bizogenda ukunuku? Ugasanga wabaye umushinga mateka muri 2005, yabaye umushinga mateka muri 2010, yabaye umushinga mateka muri none ubandi bazoguraga koti ryari?
Umunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu yishuye ico bivako, agasaba abarongoye imigambwe gukosora ibijanye n'intonde z'abitoza.
Iki kibazo rero n'Imana ari hasurukira imigambwe bari hano nibacumve. Izo bivange no mugambwe utegura intonde z'abitoza. Uwo mugambwe rero ugira akazi kamwe kakazokwa ariko gatogwa. Uzohava usanga abanywanyi barashavuye bace bakazikora bose basigaha kuhasanze vyarugawe tugenda hanu. Kuko muri demokarasi abanywanyi bafite uburenganzira bwo guhindura. Umunyapolitika tubwengereye yoza araraba bakaza barasabikanya, niko ndabyiyumviraho ko babivuze kubera ntazohava asanga abanywanyi biwe barashabuye cyane bakaseza kurondera ahandi
iyo nama nabavuka ko mine banahangwa ubushikira nganji ujeje intwaro yo hagati bwayitunganije buca kuri uwa kane hatangura igikorwa gihambaye mu bijanye n'amatora ico naco nico kwandika abazoyitaba Terensio Ntayiraja atera kamo wowe safisi imyaka yo gutora kwitaba iyo yandiko
aha rero kubera ico gikubagira cyane kandi gihambaye ubushikira nganji bino hagati mu gihe cy'ubundi gihugu burateye akamo abarundi bose gusidukana niyonka ku myaka yose kuva ku myaka 16 kuduga kubera ko urupapuro ziyandikishiza ko yakarata izonakora mbere n'umatora y'2020 biyandikishe atanu mavuyemo kugira ngo twitabe ico gikorwa duhamagarirwa n'ibyo shingiro kandi cyerekana ubwigenge bw'igihugu bw'uko umuntu wese afite uburenganzira bwo kwitorera amategeko cyangwa gutora abamurondoye
uwo yaserukiye ubwo bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu muri iyo nama n'abaserukira abandi muri komine Ntahangwa yagize n'ico avuze ku bijanye n'itangwa ry'amakaranga muntu ni mu gihe ari abanyamigambwe bidogera bamwe muri ba mustanteri ko bakoresha kamwana wa mama mu gutanga ikarata karanga muntu umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu asaba ababikora uko kubiheba
twarabaze kumva ico kibazo na cyane cyane mu banyepolitike babishikirije igihe twari ko turasangira ibyahinyanyuwe mu integuro y'ibyizwa shingiro bavuga yuko hariho indogo zimwe zibitoroheza bene gihugu ubushikiranganje tuvugira baramaze gutanga amateka kwiye kubajeje intwaro bababura amatari cyangwa bamusitanteri kugira ngo borohereze uwo muntu wese akeneye karanga muntu kuko uburenganzira bwiwe kandi atandi mafaranga cyangwa ibindi fashoje kumusaba kuko igiciro cyacu kibisanzwe kizwi kucubahiriza kugira ngo ubwo burenganzira mu gihugu afite aburonke atangorane maze aze yitaba amatora atagifashe na kimwe
kwigisha ego canke oya kubijanye n'amatora y'ibwirizwa nshingiro ntiharagera nkuko Terensio Ntayiraja yabwijwe ijya Amerika avuga ko abanyepolitike bazohabwa ikiringo cyo kubikora kuzobirenga ko azuhanwa hisunzwe amategeko Bujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
Mubandanya kumviriza ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR ryatanguye umugambi wo gusaba imfashanyo ku isi zo kwitaho impunzi z'abarundi. Iryo shirahamwe rivuga ko rikeneye amafaranga arenga imiliyoni 391 z'amadolari y'Abanyamerika kugira rishobore kwitaho impunzi zirenga 430 muri uyu mwaka w'2018. Ni nkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Mu itangazo ryo shirahamwe gitaye impunzi RCR ryashize habona rivuga ko atagikozwe vuba n'amakungu ikibazo c'impunzi z'abarundi gishobora kwibagirwa burundu iryo shirahamwe rihamagarira abagira neza bose kongereza inguvu muri ico gisata co kwitaye impunzi z'abarundi zahungiye cane cane mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko rivuga ko uko izo mpunzi zibaye ubu bitubahirije amategeko mpuza makungu kubera ubukene bw'uburyo ariko kandi iryo shirahamwe risaba abafise cyo boterera bose gufasha kugira ngo bikunze izo mpunzi zitahuke mu gihugu c'amavukiro yemeza ko muri umwaka w'2018 gusa hakenewe amafaranga arenga miliyoni 391 z'amadolari ya Amerika na yarenga miliyaridi igihumbi y'amarundi ayo nayo fasha impunzi zirenga 443 ico gisata ca ONU kimenyesha ko ubu gifise uburyo butarenga ibice 21% gusa vyayakenewe ibice birenga 85% kwijana vy'izo mpunzi baba mu makambi y'impunzi HCR ivuga ko kubera uburyo buke imfungurwa zagabanijwe kububakira amazu akomeye vyarahagaze hamwe hamwe abanyeshuri ni benshi amashuri nayo ni make hamere no kwitaho rero amagara yabo ngo bicumbagira uwo mugambi wo gusaba imfashanyo ugamije guha impunzi ibyo zikeneye byose mu buzima bwabo bwa minsi yose hakoze ziba nk'ibicibwa canke abahabwa udukorotse nk'uko iryo shirahamwe ribitanga kuva mu mwaka w'2015 abarundi barenga 400,000 barahunze kubera umutekano muke niho nyango ry'agateka kazi na muntu nk'uko iryo shirahamwe ribandanya ribivuga muri uwo mwaka w'2018 HCR rivuga ko giteze ko impunzi zongerekana gushika ku 500,000 muri abo rimenyesha ko harimwo abahunga ibya politike n'abahunga inzara abenshi batumbera ibihugu bihana urubibe n'u Burundi gusaba ubuhungiro igihugu ca Tanzania nico cakiriye benshi muri abo abarenga 250,000 hagakurikira u Rwanda kwakiriye abarenga 189,000 nabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe mu Buganda hari ibihumbi 40, hakiyongera ko n'abandi bake bake bari muri Kenya, Zambia, Mozambique, Malawi hamwe na Afrika y'Epfo. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2017 impunzi z'abarundi zirenga 161 barahungutse, abenshi bavuye muri Tanzania mu ikambi ya Nduta. Naho biruko HCR ivuga ko hari n'abandi bagumye bahunga ariko ku rugero ruto. Mu mpera z'umwaka uheze nyene intumwa yari yaserukiye leta y'u Burundi mu biganiro bihuza abarundi yarusha Terrasse na Iraja wo mu bushikiranganje bw'intoragati mu gihugu yahamagariye n'abasigaye inyuma gutahuka.
Ariko nabwo gutera kamu n'abandi bose bari mu Rwanda, mu Buganda, Tanzania n'ahandi, nabo nyene ko turi ntambwe kugira ngo bashishikare gutaha kuko hari amahoro n'umutekano, baze turime twubaka igihugu cyacu no kuri turabahumuje. Ariko tugasaba kandi n'ibihugu bimwe byo mu karere ko byaborohereza, mu Rwanda ntibaborohereza, batuvugisha kuri kuko ubushatsi gutataje mu kinyegero biheza bikamugora gushika mu kwezi kwindi twatumaze kwakira bashika 300 bavuye mu mahama mugabo baza batorotse kugira ubimenye aca kwereka kije ku rashere iba yaramuhaye urumva ko ari kibazo nibareke uko amateka mutaba ngo aratomoye iyo umuntu yahunze hanyuma agashaka gutaha no kurenganzira bwiwe yumva
umutekano wabo muri tegeko.
Hamaze kuza barenga 200 nta numwe yidoga murakoze.
Zimwe muri zo mpunzi zihamagarirwa gutahuka twavuganye ziri mu makambi y'impunzi muri Tanzania zabwijwe ijya Amerika ko zitaratekanirwa kugira ngo zihunguke.
Uhunguka ni ugushaka k'umuntu. Ikintu ahanini dusaba ni ukuvuga mbere na mbere tukumva igihugu kiratekanye, hanyuma bakatwemerera yuko umuntu ashike mu gihugu icyo yari mu uko azabishikiramo. Hariho nk'abantu turi kumwe na Rugusu bateretse kuri Minisiteri y'u Burundi ubwo ufite icyo kintu bakora nyine twashobora kuzabishikiramo.
Urebye kujya kubona abantu baguma banyuruzwa hirya no hino uko kuntu wowe bakwiyumviye baba bakwishe wowe bakwiyumviye batanikerambere na rimwe ushobora kubakora ahantu urumva nyataditswe nibyo uno muhiti gagaze kuko ni wowe wunguka atana kimwe uzokora.
NASER ivuga ko ataragira ko ihimiriza impunzi gutahuka ariko ko ubushatse gutaha ku bushake bwiwe rimworohereza. Ni naho iryo shyirahamwe rifatira mu gusaba ibihugu bibanye by'u Burundi kudasubiza inyuma impunzi yovyitura isaba ubuhungiro. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abanyarwanda n'Abarundi bari basanzwe bahanahana ibidandazwa mu mwidegemvyo bikaba bitagishoboka, babandanya gusaba ubutegetsi bw'impande zombi kugira icyo bukoze mu ntumbero yuko imigenderanire yosubira kuba myiza. Ni mu gihe hagiye kurangira imyaka 3 ibihugu byombi bidacana uwaka kubera impamvu zishingiye kuri politiki. Mugenzi wacu Eric Bagiri w'ubusa yagiye ku mupaka muto wa Manyoni uhuza Abarundi bo mu ntara ya Ngozi n'abanyarwanda bo mu karere ka Gisagara mu ntara yo mu Manuko, araba uko imigenderanire yifashe.
Imyaka 3 igiye kwirenga ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi bireba na yingwe. Ibi byateye itosekara ry'ubuhahirane n'imigenderanire ku bihugu byombi. Ubucuruzi kuri ibi bihugu bwarahagaze, byatumye imipaka mito mito abaturage b'ibihugu byombi bakundaga kunyura nk'iyibusamu izani ihagaze. Ijwi rya Amerika yongeye kureba imigenderanire ku batuye umurenge wa Nyanza mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, ahari isoko rya Nyaruteja ryakunze guhuza Abanyarwanda n'Abarundi cyane abo mu ntara ya Ngozi mu bihe bitandukanye. Kuri ubu urujya n'uruza ntirugishoboka, ni igihombo ku mpande zombi duhereye ku Banyarwanda.
Ikintu cyaduhombejeho hari igihe umuntu yakenera nk'utuntu kwa makeya akagera akatugura hakurya. Umwenda urabona ko ino bamaze guca imyenda ya sekeni.
Uvuga caguwa?
Rya caguwa. Ariko nashobora kujya hakurya hariya nkabona nk'ipantaro yo kwambara nkayikorana, icyo gihe bikanyorohereza.
Abarundi nabo bavuga ko bahombye byinshi.
Twebuke twahombye, urabona barashobora nk'ibintu barjana nk'impene, ariko ubu nta mpene bakizana kubera bumva bahukaye. Shanke bakazana nyine ibiribwa nk'ibikizi. Twarahombye rero nyine uduca tugura ibintu bihenze iwacu.
Tunarahombye. Bana nk'uwuye. Mukode no ndihisha. Ariko yashagenderaniye mba nigira ku mudogi. Ku mugaragaro.
Amakuru twamenye nuko kugeza ubu nta munyarwanda upfa kwinjira mu Burundi aciye ku byambo bito bito bari basanzwe bakoresha. Gusa hari Abarundi bo baza mu Rwanda nk'abijwi rya Amerika yabonye bari mu isoko rya Nyaruteja baraza babundabunda.
Nkanyine nyine ibyo nashoboye banguriye neza nyine ndi sinidoga.
Bari
washoye iki uyu munsi?
Bari washoye iki?
Jenewe nashoye agace.
None kugira ngo muvi Burundi mugere i Rwanda bibasaba iki?
Yatugora nyine.
Bibagora gute duzobanurire?
Turi nyine badufata nyine iwacu nyine iwacu nyine. Badufata ngo i Rwanda nimuhare he kujya mu Rwanda. Tuzanye natwe nyine kwa nyine inda tukagenda.
Twebwe nyine turaza ahora ni bonera kure kababwira ati ndiko ndakubinda kumaho ni mundeke ndbandanye bagira iki basigiye bakakureka.
Ijwi rya Amerika yageze kuri kimwe mu byambo bito bito byo mu murenge wa Nyanza bihuza u Rwanda n'u Burundi ngozi. Ku ruhande rw'u Rwanda bashyizeho uburinzi. Ku cyambu cya Manyoni twahasanze abagabo babiri bo mu mutwe w'inkeragutabara batubwiye ko baharinda umutekano mu buryo buhoraho. Birinze kutubwira buri kimwe mu masaha ya saa tatu n'igice z'igitondo bateguraga amafunguro bashaka inkwi zo gutekesha.
Niba mwahageze mwabonye ko tubafite abakozi bandika mu gitabo uwinjiye icyo yinjije n'igihe ari busubirireyo. Hanyuma rero tukabaha tujeto, utwo tujeto rero nitwo bakoresha basubirayo, tukaza kumenya ko abinjiye ari nabo batambutse. Ni ukuvuga ngo tumuha kajeto bakahasiga ibyangombwa n'irangamuntu, noneho yaza gutaha akayifata agataha, bityo tugakurikirana mu bijyanye n'umutekano ko nta kindi.
Uwo ni Bwana Jean Damascene Irenzaho, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyanza ku Gisagara, aragaruka ku cyo bakorera Abarundi bashaka kwinjira mu Rwanda. Itoze karariye imigenderanire ku bihugu byombi ribabaje benshi. Nk'uyu wanyaruteja wemeza ko yakeshaga amaramuko ku bucuruzi bw'ibigori yaranguraga mu Burundi.
Burundi twahagendaga ndetse nge nka cyane nakundaga kudangura ibigori mbere, noneho nkayanotse ibigori komba baraho hepfo mu turutse. Niho kubaka iyi nzu nibyo byanafashije. Urumva ko nakoraga ikintu gituma nibeshaho. Urumva ko kwahahombeye ikintu kiri cyane nkarwo kagede ku mupaka.
Abaturage b'ibihugu byombi bifuza ko habaho ubwumvikane imigenderanire ikongera gusubira uko yahoze. Abanyarwanda bati
ubuyobozi cyo tubusaba twumva ko bagira abashikirana. Ntiburanutwe tukaje tugenderana nk'uko nabo baza tukajya tujya guhaha nk'uko nabo baza baduhahamo. Umva ari byo byaba byiza.
Hari abana bacu hari wifuza ku Rwanda rwagumye arufunze gutyo.
Abarundi nabo bati
undihisha mugo yaba twatemeranye nagenda ku mudoki mukuta ndihisha no mugutaha ndihisha.
Ikindi nyene nk'ubu n'amahero urabona iwacu yaciye aja hasi gose nkubagenderanye nkeka yose yongera akaronka gaciro.
Ku byifuzo by'abaturage b'impande zombi Bwana Renzaho uyobora umurenge wa Nyanza na bati
nagira ngo ndi kibazo kikomeye. Ijwi rya Amerika ni mpuzamahanga mwakibaza Abarundi cyane kuturusha, kuko twebwe nta kibazo twe dufite. Ngira ngo niba mwabibonye nta muntu dufite ikibazo rwose waje muri izo nzira wenda gati iyo ngiye kuza mu Rwanda iwanyu birampenda munca amafaranga mara utubuza kuza.
Umunyamabanga nshingwa w'ikorwa w'umurenge wa Nyanza ku Gisagara yahamirije ijwi rya Amerika ko kugeza ubu Abarundi bemereye kwambuka mu Rwanda nta nkomyi, gusa yemeje ko ku mpamvu z'umutekano abanyarwanda batambuka i Burundi. Bwana Renzaho yemera ko kugeza ubu kandi kuba hari umwe kutifashe neza ku bihugu byombi byabangamiye imigenderanire n'ubuhahirane.
Byabangamiye ubuhahirane n'imigenderanire muri rusange. Urabona Abarundi n'Abanyarwanda uko duturanye nk'abavandimwe, duturanye nk'abafite imiryango hakurya no hakuno, ku buryo ubona mu by'ukuri ntabwo bavuga yuko bitayihungabanyije, kuko ntabwo iyo urujya n'uruza rutoroshye kugenda kuri agenda kose birumvikana yuko ikibazo cyo kiba kirimo.
Abacururiza mu isoko rya Nyaruteja nabo baravuga ko ibintu byarushijeho kuba bibi.
Yaraduhombeje ibintu byavaga i Burundi bakabizana nino bakakora ibintu, nawe nta bintu bikivi Burundi ngo birazina.
Mu bicuruzwa u Rwanda rwoherezaga mu Burundi ibintu bitaraba nabi birimo amata, ibirayi, ibishyimbo n'ibindi. U Burundi nabwo rwoherezaga mu Rwanda ibiribwa birimo n'imbuto. Imibano y'u Rwanda n'u Burundi yatangiye gutosekara cyane mu ntangiriro za 2015 ubwo imidugararo ishingiye kuri politiki mu Burundi yadukaga bamwe barwanya indi manda ya Perezida Pierre Nkurunziza. N'ingingo Bujumbura ishinja Kigali kuyiba inyuma maze Kigali kayamaganira kure. Muri 2016 u Rwanda rwatangaje ko hagati ya 2014 na 2015 u Rwanda rwari rumaze gutakaza 40% by'ibicuruzwa rwoherezaga mu Burundi. 2016 kandi nibwo u Burundi bwahagaritse ubucuruzi n'u Rwanda. Birasa naho rubanda rugufi bazakomeza kuhababarira igihe cyose nta cyahinduka ku mibanire y'ibihugu byombi, kandi bo baravuga ko batazi iyo biva n'iyo bigana.
Igisubizo kiri hagati y'abo baperezida babiri, naho twebwe abato bato nta kibazo cyacu.
Akabagira ubusa ijwi rya Amerika, Imanyoni ku Gisagara ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Perezida Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo yongeye kugirana ibiganiro n'icyegera cya Perezida Cyril Ramaphosa vyatumye benshi bibaza ko yoba ari mu nzira zo gutanga imihoho. Ramaphosa yatowe kuyobora umugambi uri ku butegetsi ANC mu mpera z'umwaka urangiye. Yasohoye itangazo rivuga ko bagiranye ibiganiro vy'ingirakamaro kandi vyubaka na Perezida Zuma. Yavuze ko mu minsi itari ya kure bazoba bagejeje ku gihugu ivyavuye muri ivyo biganiro. Mugenzi wacu Edi Gwema yavuganye n'umunyarwanda Joseph Twahirwa amaze igihe muri Afrika y'Epfo, akaba mu gisagara cya Cape Town. Yatanguye amubaza inkomoko y'ibibazo Zuma abandanya guhura navyo.
Iyo witegereje neza usanga ikibazo ari urusobe, ntabwo cyoroshye na gato, gifite amapfundo menshi. Urabona Perezida Mbeki wariho mbere, umwe Zuma yasimbuye, niba mwibuka neza muribuka ko ishaka rye ANC ryamuhamagaye akavaho atarangije term ibyo byatumye agenda nipfunwe ku buryo niba wibuka neza nawe yari yashatse kwirukana Jacob Zuma wari umwunganiye ari vice president hanyuma ubugombeki yaragiye ariko mu kugenda kwe yagiye akubita agatoki kandi nkaba nkeka ko ari mu bantu nawe bagiye barya runono uriya Jacob Zuma avuga ati nange nza azaza nk'uko navuyeho ubwo rero umuntu yagukurikira ntabura kubona amakosa rero nk'umuntu wabaye president w'igihugu afite abantu benshi akorana nabo afite abantu bamwemera bafatanyije rero bagiye babona amakosa kandi kuko amakosa arahari fundo rya kabiri urabona uriya muryango witwa BRICS hari China hari Russia hakaba na South Africa na India bashyizeho umuryango nyine wo kwiteza imbere hanyuma bagerageza no gushyiraho banki iyo banki ukabona ko ihangayikishije abantu bagendera kuri Banque Mondiale na IMF abo rero nabo bo kuri yo block ya IMF na Banque Mondiale biriya bihugu bya West byakaje umurego mu kurwanya ibyo bihugu mvuze fundo rya gatatu ni ruswa yagaragajwe n'uriya mudamu Madonsela wari ushinzwe public interest hanyuma uwo Madonsela yakoze raporo avuga ko habaye icyo bise state capture ni ukuvuga ko igihugu mbese cyaguzwe cyangwa se cyafashwe bakavuga ko bari abahinde b'abacuruzi b'abanyema bitwa ba Guptas ko bakoranje mbese ruswa yabo igiye kurinda muri iki gihugu ndetse berekana ko nta muntu ubona umwanya mu butegetsi bw'igihugu atabanje kubanyura
ikigaragara nuko hagati mwishyaka barimo kugerageza ko Jacob Zuma yavaho yeguye ibyo biganiro birakomeje hagati ye ndetse na president w'ishyaka ANC Cyril Ramaphosa ibyo biganiro murabona hari icyo bizageraho ku buryo yakwegura ku giti cye igihugu kigakomeza nta kibazo kibaye
ndakeka bishoboka kuko burya ishyaka ryabo ni ishyaka ririmo abantu b'inararibonye ku buryo mbese urebye natwe abanyarwanda twari dukwiye kubigiraho bafite maturite politiki ndakeka ko rero uko bigaragara ko bagiye kubona igisubizo vuba ahangaha byaba ari ukumvisha Jacob Zuma kwegura ntihabe umuvu w'amaraso utemba yaba se ari ukumubwira ati ugumyeho gatoya uretse ko ntabikeka ariko uko bigaragara igisubizo kiri hafi kuboneka
abantu bakwibaza ko n'ubusanzwe yari ari muri manda ye ya nyuma kuki batategereza akayisoza
fondo nakubwiye nyine hari les acteurs hari abantu nakwita les acteurs principaux nyine bari basa nk'abari kwenyegeza umuriro abo bantu rero biragaragara ko bafite imbaraga nyinshi bafite imbaraga bashyizemo amafaranga bashyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo Jacob Zuma atazarangiza manda nawe uburyo bitaboneka nibyo byinshi kandi nibyo bihindura ibintu cyane
hanyuma se ubona ari ingaruka bizagira ku ishyaka riri ku butegetsi ANC mu matora y'umukuru w'igihugu ataha
byanga byakunda bizagira ingaruka nuko andi mashyaka ashobora kuburiraho akavuga ati biragaragara ko mwarimitse umuntu wazanye ruswa mu gihugu ibintu byageze wa Ndabaga none muri kampeni bakavuga ati rwose nyamuna ANC muyiveho nta kishoboye nta kintu kizimizatugeza ibintu nk'ibyo nyine cyangwa se akarishobora kuzabona amajwi menshi kubera nabo bavuga bati dore mwatugaraga ko twanze kuvanaho Zuma none twamuvanyeho bigaragara ko twe rwose dushaka ko igihugu gitera imbere bakumvisha abaturage ko rwose rikiri ishyaka rikomeye ryo kwizera
Joseph Twahirwa umunyarwanda utuye mu gihugu cy'Afrika y'Epfo kabukurikiranira hafi politike y'icyo gihugu ndagushimiye cyane kubwa kanyu ha iradijwe rya America
murakoze cyane
njuti mwarimo duteza amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye
mwakoze kudutega amatwi imutangwe mu biganiro byacu bikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.